Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Muteze amatwi ibiganiro bya Radio Indundi Culture, akaze mukuru tugira tubashikirize zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Anakigu baheruka kuhuzgo udana zwa gubitoro gomu kinyuabi muri komine bugani nari ya Chibitoke barito gira mamwe mwasiri kare bakore raho kwa teru guwa mmasa kwa amazimi sahaba ni mugihe gisiri kare chuburundi chaheruka kuyamiriza ingabo zokuiki kinyuma ike na jigitoro ziga kora kazuku taliko. Amwe mashira hamwa danyi vijetoro vya politike avuga kwa tewi mungenge na amwe majambo changi mfugo zibibu guango vishura gukoresh kwa mungihe cha matora imirije umunguiseni ujajugu tunga ya matora uvuga ko ye ukura na nizigo zitanduka anye hari mutungane kugira matora imirije azo gende neza. Igiciro cy'amakara kibandanya kuduga mu gisagara cya Gitega, abakora kazi ko kugurisha makara bafise amakenga kuri kazoza ku rudandazwa mu gihe ibiti bahora bacanwa amakara ibangamiwe n'ibikorwa by'uburimyi. Aya hamwe na yandi ni mukanya sangwe ikaze
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaye ikaze murano makuru abanyagihugu baheruka kubuzwa udandazwa rw'ibitoro rwo mu Kinywabi muri komine Bugandi ntare ya Chibitoke ahitwa Nyamitanga baridogera bamwe mu basirikare bakoreraho ko babatera ubwoba mu masakwa amazimi sahaba. Bamwe yamiriza abasirikare bakora akazi batambaye imyambaro y'igihugu, bamwe bagashobora kwitiranye n'abasuma. Abanyagihugu baremeza ariko ku rudandazwa kwa magendo ari rwo kugwanya ariko bigakugwa mu muco. Gisirikare cy'u Burundi agataho keruka kwihaniza ingabo zo kwikika nyuma y'ikena gitoro zigakora akazi kutariko. Ino nkuru tubibaze Noris Nduwimana.
Bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko imigenderanire hagati yabo n'abajeje umutekano igumitose karakuva muri ruhesha umwaka uheze. Ikibatera ubwoba ni sakwa rikogwa n'abasirikare batagira umwambaro ubaranga.
Ibyo biratutangaza, mbe ntitumenye n'ukuntu tunabisigura. Umuntu atagira umwambaro arutera amakenga.
Twari tuzi kuri bita ry'umunyu kariha abishamba bahora binjira bambaye impuzu za civile.
Bamwe mu bamaze gusaka ibyo bitoro bagumana gashavu
amaze no guseserega kuko badufata umenga ni turabene gihugu
kutukinyiza gusa ejo hoho ntiyaje akambaza ngo iriya bidiri hariya ni yiye cyambuka tire waho mwadukorera iki binaje ndu mugoro ubo ndofara gutera ibuye hama batushika imbere nibaje kwiradi bavuga ati mwaba nyagihugu wo muri Chibitoke tugasura kubasangana igitoro mu mazu yanyu wo tuzogifatana tuzomwica hama tumenye ikintu tubihebe.
Yamara rero baranemeza ko bazi kugura udandazwa runyuranye n'amategeko. Icyo basaba nuko go buzwa tawuhohotiwe canke ngo nyagutwiwe
ujeje umutekano arawe jejwe koko aze kuducungera cyambaye umwambaro w'igihugu kuko ejo shano kugura n'ikibazo kwati yari yambaye tene igihugu
rero nibaze nyene tubabone bambaye umwambaro baranga bo bantu bo bafise ibyo bintu abashengeze.
Igisirikare cy'u Burundi cyo kivuga ko gusaka ibyo bitoro bitakinga urudandazwa rutemewe n'amategeko gusa ahubwo byanakinga n'impanuka kuwo byo turirana n'amazu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku munsi wa kane w'iyindwi habajijwe ibyo umuvugizi w'igisirikare Gaspard baratuza naho biruko yari yamirije ingabo zica kubiri n'ingendo ziranga
ibyo nimba bibwenda uko n'amakosa umusirikare ntiyinyegeza nabo nyine bavyumva. Umusirikare akorera ahagaragara yambaye umwambaro umuranga uzosubira kurenga kuri iryo tegeko ko azobihani ko ntawe yamutumye.
Kuva ku munsi wa gatanu w'indwi heze hari naho hadukura hagarara rutahora hagati y'abakora urwo rudandazwa ku ibarabara ry'igihugu nomero zitanu Bujumbura Chibitoke. Umunyagihugu umwe yarakomeretse arashwe n'abasirikare ahitwa Kagwema muri komini Gihanga mu ntara ya Bubanza kuri iryo barabara nyene nk'uko bivugwa n'abahaba. Gushika ubu ababa muri ako gace ntawemerera kumugaragara ingenzi ko afise ibitora dandaza nk'uko byari bisanzwe. Icyo bikoze amacupa biti ibibuni abarimo igitoro aratangwa mu ibanga kuwinjiye mu mihana. Igiciro ariko kimaze kwikuba kabiri ku kiguzi cyahahora ushigaho iriti rimwe y'igitoro igurwa ibihumbi mirongo ibiri by'amarundi kandi uruja n'uruza mu Chibitoke rusa no rwahungabanye. Ingenzi zivuga ko zisabwa inshuro zibiri canke zirenga amafaranga y'itike zahora ziyunguruza ko haba ku mapikipiki haba no mu miduga.
Arakoze Noris Nduwimana. Tuve mu Chibitoke tuje mu ntara ya Ruyigi aho hari ubusuma bumaze iminsi bukogwa ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ubuheruka bwabaye kuwa 15 za kuno kwezi mu bubiko bwa diocese ya Ruyigi aho hibwe imivinyu hamwe n'ibindi bikoresho. Ni nyuma y'indwi imwe gusa hibwe ababa mu mazu iyo diocese nyene. Abajeje intwara aho mu Ruyigi baratera ivyatsi ubwo busuma bagahamurira abanyagihugu kuhabera amagabo. Ni inkuru tubaza Odino Ntejimana.
Nk'uko amakuru dukura ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi bivuga yemeza ko muri iki gihe haguma hakogwa ubusuma haba muri ico gisagara canke ibindi bice bicegereye. Ubuheruka nubwabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa 15 nzero umwaka mu bubiko bw'ikigo cha diocese Katolika ya Ruyigi ahibwa imivinyu y'ubwoko butandukanye ikoreshwa mu misa harimo dompo artawaini torero nini drostinini nano sela oxman imitobe ya mirinda telefoni ikoreshwa mu guhanahana amafaranga yari mikashe power bank n'isakoshi yari mu impuzu kuri ivyo uburongozi bwa diocese katolika ya Ruyigi ubusaba uwo bona ariko adandazwa ivyo bintu kubimenyesha abajejwe umutekano ivyo bikaba vyabaye mu gihe aheruka kwibwa imatera ni radio kuri bamwe mu basanzwe baba muri ico kigo ca diocese nyene hafi yaho kandi kwibarabara riri imbere ya katedrale ya Ruyigi hakaba haheruka kwibwa mu mazu abiri budandarizo bucahimbazwa umwaka mushasha w'2025 ivyari vyaranguwe vyategekanywa kudandazwa muri iyo minsi mikuru hafi yaho ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi ahitwa mu Rukaragata hakaba naho nyine haheruka kwibwa impene zibiri abazivye baca basiga baciye umutwe imyagazi ya zibiri nk'uko amasoko yacu abandanya byemeza kuri ubwo busuma bukogwa Fabian Ndereyimana arongoye karatiye yasanza mu Ruyigi nyene asaba ba muri ico gisagara gukoresha abazamu babigize umwuga kugira batuze ubwo busuma bamwe mu batware baho mu gisagara ca Ruyigi bagumana amakenga ku bwo busuma bwa bukogwa na bamwe mu baheruka kurekugwa mu mabohero ku kigongo cy'umukuru w'igihugu ivyo bavuga bafatiye ku kuntu hari abatarata iyo baje bava mu bindi bice by'igihugu ubu bagumye babaho mu Ruyigi abo batware bakabona ko kugwa ibishoboka kugira batanywe ntibagume bayerera muri ico gisagara
arakoze Odilon Ntezimana makuru avugwa muri politique amwe mu mashirahamwe Daniel byo bya politique avuga ko atewe impungenge namwe mu majambo cyangwa imvugo zibugwanko bishobora gukoreshwa mu gihe cy'amatora ivyo kandi binemezwa n'umugwi wigenga ujeje kwatika kazina muntu CNDH usaba ko abakoresha izo mvugo zimwe muri zo zikunze gukoreshwa cyane mu gihe cy'imyamamazo bohanwa mu gujeje gutegura amatora seni uvuga ko ugiye gukorana n'inzego zitandukanye harimo ubutungane kugira amatora y'imirije azogende neza Dieudonné niyo anzigamiye
ishiramwe gishinze kugwanya ihohoterwa n'agashomeri arishoto ni rimwe muri aya afisi zo mpungenge aha umuhuza bikorwa wayo Vianney Ndayisaba abona ko umugwi w'igihugu wigenge uje gutegura amatora seni woshiraho uburyo bwo gukinga kugira amatora azagende neza
hari indirimbo z'imigambi imwe imwe usanga byukuri zibiba urwango zigafata umuntu bunyamaswa nk'akarorero nk'umugambwe Saint-Verde hari urimbo rukunda kuvuga ngo bashiririze y'umutoyi hari ya ruguru boshiririza nyene umugambwe Senere uzawumva ngo abanyonyeze nosaba yako wa Sezo wa Seni nawo muri kumwe ko mwokwiga protocole et mécanisme kugira amatora tugiye kujamo 2025 azo amatora meza
umugwi wigenga uje vyagata yakazi na muntu mu Burundi CNIDH nawo nyene uremeza kwivyo bikogwa 6 vinyini muraba aguramutswa agahamagara inzego z'ubutungane guhana abakora ivyo
birashika tukabibona ko uyu canke nkuri ya ashobora guhohoterwa muri ibi bihe tuba twinjiyemo dusaba ko shikanga cy'ubutungane canke kumutekano bakagwiza ingufu kugira ngo aho ibi nk'ibi bibonetse bashobore guhana by'akarorero ntagire ubusubira gucura umutima wo gukoresha mwene ivyo bintu
umugwi w'igihugu wigenga utegura amatora seni wemeza ko amategeko bihana ariho Prosper Ntawugwamiye akemeza ko agiye gufashanya n'inzego zibijejwe kugira ngo iyo nyifatire anduranwe n'imizi
Vianney yagarutse ku mvugo y'uburyozanya bayita communication non violente bajya batukana ni langage chakane izo ni mvugo violent diabolisation nimvugo mbi cyane muri code electorale hariho les infractions electorales amategeko abihana ariho abatukanye inzego ryo z'ubutungane z'umutekano zofashanya bibandaye bigenda neza
mu itegeko rigenga amatora ryo mu mwaka wa 2024 ryahinyanyuwe gyerekana ko mu ngingo yaryo y'amajana 2024 ku gace kayo kabe kutukanye cagavuga amajambo atoza kwanishwe hadabu ringana n'amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 800 n'imiliyoni 4
arakoze Dieudonné niyo nzigamiye mu kanya turabandanya nano makuru
Radio Indundi Culture
igiciro cy'amakara kibandanya kuduga mu gisagara cha Gitega umufuko wahora ugwa amafaranga hagati y'ibihumbi 36 n'ibihumbi 40 araheze ikiringo cy'amezi hafi 5 ubugugwa yari hagati y'ibihumbi 45 n'ibihumbi 50 abadandaza bayo bavuga ko zimwe mu mvo z'iyo duga ari ku biti by'imikaratusi bahora bayakoramwo muri kino gihe biranduka ku bwinshi mbere bakagira amakenga kuri kazoza kurudandazwa rw'amakara igitega inkuru tubaza Anise Ntanguvu.
Umufuko w'amakara ava mu giti cy'umukaratusi agurishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 45 n'ibihumbi 50 mu kaguriro kari mu kibanza kiraho bita ku Kimanga kwa Filipo hafi y'iso nkuru ya Gitega. Abadandaza bico gicuruzwa cy'amakara babatashimye ibiciro babahaye mu nzira, bavuga ko muri iki gihe imvura igwa ari nkeyi abatari bakeyi bakorera muri urwo rudandazwa rw'amakara biturutse ko ibiti byaka neza amakara aboneka kandi ku rugero rushimishije. Bamwe n'abandi bashikiza ko ivyo biti bariko bacanamwo amakara abarimyi bagenda babihonya mu kubisubiriza n'ibindi bitegwa bivamwe ibifungurwa nubwo biruko. Abo bakavuga ko gushika muri iki gihe batabona neza umurimo bazoheza bakiyungunganyamwo aho ni mu gihe kandi amakara akoreshwa mu gisagara ca Gitega aturirirwa mu makomi nagize intara ya Gitega no muzindi ntara zegereye iyo ntara aho ashikanwa mu bibanza bitandukanye mu gisagara ca Gitega hanini bayikoreye ku mutwe ayandakazanwa n'amakinga. Aba n'abandi mu bantu bakoresha amakara mu gutegura ibifungurwa n'ibindi mu miryango bavuga ko icyo gikoresho kiri mu bintu byankenengwa nasubirizwa nayo akaba abandanya kuduga ibiciro. Bamwe berekana ko mu kwezi bakoresha mifuko hafi tatu mu muryango bakavuga ko biruko bataronka amafaranga bayagura. Bavuga kandi n'agahinda ko ibiciro by'amakara bitazohava bigabanuka mu gihe ibitara by'ibiti by'imikaratusi bigenda bisubirizwa aho bageze amaso n'imirima y'ibindi bitegwa bitandukanye bagatera kamo abo byega kurondera vuba ibikoresho bizoheza bigasubirira ayo makara mu miryango. Ndetse ntanguvu igitega radio Indundi Kituyo.
Arakoze Anise Ntanguvu. Nayo mu ntara ya Kayanza ho havugwa igabanuka y'ibiciro kuri bimwe mu bifungurwa mbumbarugo vyimbugwa muri iyo ntara ya Kayanza. Abaguzi bavuga ko bashimo ko ivyo biciro vyifashe muri kino gihe bagereranije n'ameza naheze. Iyo gabanuka y'ibiciro basigura ko ryatumwe nuko ari mu yera rya bimwe muri ivyo bifungurwa, hamwe kandi nuko abadandaza bava mu zindi ntara batakija kubiguraho mu Kayanza kwerekana igitoro. Nubwo biruko hari na bimwe mu bifungurwa bibandanya kuduga ibiciro, abaguzi basaba ko ibiciro vyogabanuka nkuko berutse gutegekwa n'umukuru w'igihugu. Ni inkuru tubaza Jean Nahimana.
Muri kino gihe uciye ku isoko ryo mu gisagara ca Kayanza biragaragara ko ibiciro ku bifungurwa bimwe bimwe mbumba rugo vyagabanutse. Akarorero ni nk'ibiraya bita Victoria na Mabondo, aho nk'umezi anaheze vyagurishwa amafaranga 3,200 ku kiro, ariko ubu bikaba biri ku mafaranga 2,000 gusa. Ibiraya bita move navyo vyahura ku mafaranga 3,000 ku kiro, bigurishwa navyo nyene amafaranga 2,000. Ivyo bita kijumbo navyo vyavuye ku mafaranga 2,800 ku kiro bije ku mafaranga 1,500. Ibitunguru navyo vyahora bigurishwa hagati y'amafaranga 6,600 n'7,000, ubu bigurishwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'8,800 n'2,200 ku kiro. Kuri iryo gabanuka ry'ibiciro kuri ivyo bifungurwa, abadandaza bavuga ko ari ukubera muri kino gihe ari byinshi kandi ko atabadandaza bava mu zindi ntara nka Bujumbura na Gitega baza kubirangura nka kera biturutse ku ikena ry'igitoro. Nubwo biruko hari n'ibindi bifungurwa aho kugabanuka ibiciro biguma nyabona biduga uko bukeye uko bwije, bikagera naho bitera umwikoma abaguzi. Aha twovuga nk'ibiharage, aho ibiciro biri hagati y'amafaranga 3,500 n'4,000 ku kiro bivanye n'ivyo umuntu aguze. Ni mu gihe mu minsi heze byahora biri ku mafaranga ari hagati y'2,700 n'2,300. Ngaha abadandaza bavuga ko bizimbye kubera ari bike ku isoko biturutse ko igiterwa c'ibiharage gisa n'ikigenda kirasubirirwa n'igiterwa c'ibigori. Ibindi n'umuceri igiciro kiri hagati y'amafaranga 4,200 n'6,600 bivanye n'ubwoko bw'umuceri umuntu aguze. Ni mu gihe mu minsi heze igiciro c'umuceri cyari hagati y'3,500 n'4,500. Amavuta y'amamesa nayo ikiro kigurishwa amafaranga 6,600 mu gihe cyahora ku mafaranga 4,700. Ibitoke navyo nibike cyane ku isoko kuburyo cyahora nko ku mafaranga ari hagati 7,000 n'8,000, ubu kigurishwa amafaranga ari hagati 17,000 n'20,000. Ikiro cyacu nacyo kikaba cyavuye ku mafaranga 7,000 kija ku mafaranga 6,600. Iryo kena ry'ibitoke naryo abadandaza bavuga ko ari kubera atari mu kero kavyo. Kuri ivyo byose abaguzi bamenyesha ko bashima igabanuka ry'ibiciro bya bimwe mu bifungurwa kubifungurwa navyo biguma biduga ibiciro basaba ko ubushikiranganje bw'ubudandaji bwo gukora ibishoboka byose ibiciro bikagabanuka nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubisaba ubwo bushikiranganje mukayanza Jeanne Imana kuri radio Indundikirutire
arakoze Jean Nahimana ari na makuru yacu cyagarukira mwakoze mwese mwateze amatwi mugire ibihe byiza murakoze
Egid Nahayo.